mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live ijya nino ku isi hose harimo no muri Sweden kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga y'uno munsi hari wabigeme n'abapfasoni twigira mu byikoreshwa by'imbuga ngurukana bumenyi mu gifaransa ni les réseaux sociaux. Ivyigwa bitandukanye vyerekana ko ibice 86% ku ijana vy'abakiri bato ku isi yose n'imiburi iburi bakiri bato usanga bafise Snapchat, bafise Twitter, bafise Facebook, bafise Instagram n'ibindi. Muri rero urwo rwaruka rukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye haraba bikoresha ibitandukanye. Hariho nk'abavuga bati ako nkoze kose gategerezwa kuja kuri Facebook canke kuri Instagram nambaye neza nababaye naryohewe. Abandi bakavuga bati jewe ivyanje ndabihebeye kuza ndatangatanga amakuru ijya nino ariko araba canke kumenya amakuru ariko araba gutyo rero ugasanga bagukurikira bivanye n'ico ubahaye bivanye na n'ico utangaje ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko rero hari n'undi muce w'abantu imbuga ngurukana bumenyi zabo basa nk'abazihariye guhimiriza gutanga ubutumwa butandukanye kuvuga ibintu usanga biri mu kibano bitamenyerewe kuvugirwa hejuru. Muri abo harimwo umwigeme Nerakaze ari mu gihugu ca Suède di cane gose kuri Instagram hafise abatari bake bamukurikira we acishaho ubutumwa butandukanye. Nera ikaze ku ijwi rya Amerika ngira ngo tukona kwita kuri umu motivatrice mu rurimi rw'Igifaransa.
Ndabaramukije.
Ego. Hanyuma wewe abakuzi cane kuri Instagram yawe barakuzi ku izina rya Neranet. Ushaka ko tuzakoresha Neranet canke dukoreshe Nerakaze?
Mwasho gukoresha Neranet kora ni ryo benshi banziko.
Ego. Reka tukureke tuguha akanya wivuge gato tubwire ingene watanguye kuja muri ibyo bintu byo gutanga ubutumwa bwawe kuko uri motivatrice atanga ubutumwa butandukanye biciye mu guhanura biciye mu gutwenza ubutumwa ukabuvuga ugashikira ubushikira gushikaho ugira abagukurikirana batari bake ugeze ku 86%.
Ego. Je nitwa Nerakaze bakabanyita Neranet. Nkabandu nasanguye hina muri emission yitwa yari seri yitwa Umuco kiri umwana mutoye. Hanyuma nkaba natamba muri Club du Lac aux Oiseaux nkiri umwana muto nkaba natamba indirimbo z'ikirundi. Mama wanjye akaba yararirimba yarabyina muri Club du Lac aux Oiseaux. Donc nakuriye kuri muri A nakuriye muri stage mbora bisaka na gatoya
nako nyine turagahaye ikaze mu kiganiro.
Nkaba rero natanguye ndi nkundi ibintu byo kujya by'umuco byo gutamba teatre gukina muri amaseri muri televiziyo. Uti apres nje muri Suède ca ndo nka passion kugira ibintu bya mankina. Hari nko muri 2008 ndahura na wafotografe bagashika kumfotora hama ndavuga ati pourquoi pas prendre sérieux ndarinda agence bara baranyemerera bon hanyuma après rero niho Facebook yari harawe gose ntanguranda ndashama foto nkabona nta barayakunze hama nkaza nandika ama donc nkandika ama message kuri Facebook icyo bita ama statut ama quote nka donc numuntu akunda kwandika ndakunda kwandika donc ibyo niyumvira ibiye mu mutwe n'iki hanyuma abantu barabikunda donc Facebook andira iraba populaire cyane après tanimukira kuri Instagram kazi Instagram rumba yaciye na kakano ka creativité kaje hanyuma
wenacha kandi tunagushimiye cyane kubona waduhaye ino mwanya aba mu mahanga barabizi ko umuntu yafite umwana ari mutonya bitoroshe kubona isaha yose kugira ngo ashobore kutuganiriza ego
ndumva umwana azafite afite umwaka n'ameze icyenda hanyuma aka nkaba dokita ndamuvise ngaha kuko araba impatient
ntacyo turaza kwihangana ni ikiganiro cy'abakenyezi n'abigeme baraza kubitahura
D'accord.
Et bon. Kuri Instagram, ou tuja kuri Facebook, tuja kuri Instagram.
Exactement. Ngiye kuri Instagram, numva je c'était pour kusha ma photo, yandi mani patira nyine nk'ibintu bisanzwe partage avec les amis, la famille, n'aba fans. Hanyuma rero avec le temps bona haraza ikintu aba influencers donc au départ si nta definition ari hari ku bantu bari populaire kuri numva nta dina bari bafite twari dufise twari juste abantu nyene basanzwe mbwa rero hakihaza rero kategori yacu urumva turaronka izina donc turonka izina durant ces dinarero je la profite amwe ndavuga cyo kerekana ndabikore ko hari abadukurikira abankurikira benshi reka ngira amadiri donc amadiri yino donc nkorane na ma compagnie y'ibintu byinshi bitandukanye donc rero je natanga no kumotiva abantu bya bintu nahora nandika kuri Facebook cette fois-ci
urashaka kudu video dutandukanye nibyo turatubona hanyuma ayo ma video ganira ushirako kuko turamaze kubona ko ari ama video atandukanye
ego
tubanze tukurike gatonyi urabe urabingena umuhoza hama tugaruke ayo ma video atandukanye ushirako bigufata umwanya ungana gute kuko ukina ibintu byinshi urakina wigana abamama batandukanye mu gihugu cy'u Burundi kandi mwese ababikurikirana bazi imico y'u Burundi barashobora kumenya ati hari benshi twamenye gutyo onye bakarira abana bagira iki ugakina abigeme baba bari mu ibarabara babaza ati wamwishejeho umushatsi ukurahe ibyo ucisha muri ibyo ukina kuri izo mbuga zawe zitandukanye
aha okay bon ndumva ibi by'ibikino bya sketch yo kuri internet ndabitanguye vuba cyane ofeti ni nabigize au départ comme une blague nyine akantu ko gutwenza abantu hanyuma mbona barabikunze hanyuma nyine abagenzi baravuga ati nela wewe uri kuradutwenza kubera iki utobishamwo ishaka ugumutubandaniriza ushama donc utwo dukino kuri Instagram ama inspiration rero genda yikura mu bantu ba misi yose abatanse abamama nzi donc abo nakuze mbona abarundikazi bagenzi banje donc dufite culture iri riche dufite abantu culture iri
irimo
byose
kumva donc biraruhura abantu surtout n'abantu bari hanze nkatwebwe bagikera abantu bari ku isi yose birabaryohera kubona basha kubona muri zo nkino zanje umuntu yo basa n'umuntu nka mama wawe
ibyo byose ujeho nta buri wamenya azomenya umwe mu muryango canke umubanyi hanyuma n'ibintu twovugaga nera ko bikubeshejeho ni ya ubikora nk'umwuga canke
bonjewe ndafite akazi gasanzwe umuntu ajya ko abyuka mu gatondo akajya gukora akazi gasanzwe mugabo ibyo kuri internet ni nka nabitanguye nka hobby
nko
kwinezereza ni ibintu de côté donc harugo sanga naronse nk'amadiri nka n'amakompanyi y'ibintu by'amaproduit par exemple amaproduit yo kwisiga cyangwa amaproduit y'imishatsi ibintu nk'ibyo donc jewe muri icyo gihe usanga donc bandiha mu gushyira ibintu kuri internet kubera tuza nyine abantu bankurikira kandi kugira ngo ibintu bisitse mugasino mfise akazi gasanzwe ndiko ndasubira ku ishuri kubera umwana yakuze yatangiye kugenda muri creche numva ubu azaba ari gukora Instagram no kwiga
yego hanyuma ibintu byo kuvuga ngo uri kurahimiriza abantu cyangwa urabatwenza ukababwira akantu katagenda neza ayo nk'ifoto uheruka gushira ko yatwengeje abatari bake aho umuntu yavanze indya zisa nk'izitavangika ni ibintu tutamenyereye kubigeme b'abarundikazi cyane cyane kuko gutwenza umenga bari barabihebeye abantu bandi b'abagabo bakigindi bandi mu kugacuza nicoroshe nta muntu abona ifoto akakubonamo ati uramvuze na cyane cyane wavuze ngo ubikura mu batante bawe ukabikura mu wuzi akavuga ati aramvuze yihoreye ibya mwana
sindaronka exactement iyo réponse ku bantu nzi mugabo ndafise nk'abantu nk'abantu abatante usanga batari kuri réseaux sociaux ugasanga warandikiye ako ka video kuri WhatsApp ngo hewe ngo ndapfuye no gutwenga nkibaza ne nk'aha kamushikiye gute urumva mugabo sino nta muntu araza avuga ati wambuze
kuko ibyo aribyo byose ukina ubuzima butandukanye ibyantu babamwo mu buzima bwa misi yose novuga hama mugabo rero Instagram nk'abayikoresha barazi yuko nivyo uraronka ico twita ama views abantu bakubona abantu bagira iki ariko nanone hariho n'ama video maremare udashobora gushira ko cane ngo bikunde ni kintu wipfuza ko muri kazoza uzova muri Instagram nkuko wavuye muri Facebook uraza kutubwira n'impamvu Facebook wayivuyemo ukaza muri Instagram ni kintu wumva ko uzohava wimurira nko kuri za YouTube n'ahandi hemerewe kuja ko ama video maremare gusumba
ego bon nari kise YouTube nari nafise YouTube gushika mi 2016 nkaba narayigwe gato kubera ndumva isaba tende umuntu w'umu perfectionniste donc bashaka ikintu kibe gikogwe neza kibe gise qualité donc nabishize de côté mbwe ndi concentré kuri Instagram kuko kuri Instagram umuntu wese ashaka kubikora ntibisaba uburyo bwinshi cyangwa bon ushaka uri umuntu ashaka qualité sino na YouTube urashaka gukoresha telefone yawe ufite iPhone cyangwa Android ama Samsung niko ushaka gukora ama video kuri YouTube mugabo kuri qualité na n'ibintu ushaka gushira ko nabo nyume ngo byosaba investissement byosaba kuba ufite umwanya wo kwicara ndabikore neza hanyuma j'espère ko dans le futur umva nzashaka kuba gushira kuri YouTube yanjye hanyuma sino ubu hari icyitwa IGTV donc Instagram télévision kuri Instagram umuntu wese ashaka kugira gushira ama video arenga zirya ujya munota umwe baguha kuri kuri Instagram ubarasho gushaka gushikamengo minota 5 ndibaza
ndee kwa rukumva ko kuko nko ubutubwiye ngo arakinye umuco nkabatanze umuco carico yari agakino sinzi ko kakiwa mu Burundi ako karamara nk'iminota 30 kwa rukumva ko ushobora gukina gushaka gukina nk'izi byo mu muco birebire nubwo toba wenyene ukahamagara abandi bafase ni nabandi bigeme bavyipfuza mu gakinana kwa rukumva ko uwo mugambi uhari
ego frem atuka ni bintu maze kuvugana ko hariho nkaba videograph cyangwa photograph cyangwa bitu bifaransa babanga haba banyarwanda n'abarundi bo haraho maze kuvugana sketi ifoko tugira ama long metrage n'iki tukine me ikintu kiri kigoye gatoya ni ingene ubuzima bw'ino hari kuntu umwe ari kwiwe kandi usanga abantu benshi ino donc barakora mu masaha atandukanye hari par exemple nkasanga bakora mu ijoro hari abasanga bakora muri weekend jewe defan ntangura 7h du matin urumva negeza ko 5h du matin mba nabyutse nashikanye umwana ku ishure nagiye ku kazi donc ni ubuzima buri plus donc buyaruka kandi buri bizi umuntu wese abari mu bintu byiwe
abari mu bintu byiwe yego
biragoye rero ko twese tuja hamwe dukora icyo kintu mugabo j'espère que dans le futur ndashobora kuza mu Burundi hanyuma n'organize abantu baje ndacyafise abantu twakinanye ego nzi bafite amatalo menshi cyane donc kora benshi na benshi twagiye hanze abandi bari ngaho mugabo ndazi yuko mu Burundi nje nshobora gutora amatalo arengeje kora la jeunesse burundaise irimo irafise turi
barahezagiwe
cyane n'abana abarundi n'abana bakerebutse cyane harimo abana bakerebutse cyane kandi twakora ikintu kiboneka ku bintu byo bya filime na sinema
imbere ko twakira abo duse ku murongo aribo Jean Claude na Wilson Ganira burya mu muco wakina witwa ndi wari muto ico gihingira ngo
bon nari umwana muto urumva bamazina ndakibuka nari umwana muto gose urumva nama nkina amahoro y'umwana umwana wanaka wase donc amahoro principal yari abantu bakuze
yari abantu bakuze
ego nakinye juste une fois ngora nkina hole principal y'umwana w'umu comment on appelle aba adolescente
umwana w'umuyabaga
umuyabaga mugabo yariho nibatsiko niho honyera rose nyina ka hall principal sino oui
ego nuko rwe katuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Jean Claude Ikaz Jean Claude uherereye he
muntara
karusi aravugwa makinga ho mu Burundi
mu Burundi ni nka ka sinisawa
ego akabazo kawe kwanela cyankinterano
aje cyaza ko voga kwicyo kigabe kavuga cy'amasinema no kuvuga ko iyo keje abantu bari bafite impano w'iki gihugu nibishobora kujya ahabona kandi keje iyo biko kwazikina ko bari ko barakina bireka gukebura nibihe bitera biba nabi bivana n'ahantu umuntu abaherereye rero none mbaje nk'ikibazo bokurikiko izi mbuga twatiko tuzikoresha kenshi tuba tuzikoresha abantu nko gutanga amakuru nko gutanga nk'amakuru ko bishobora kuba nabi ugasanga ni ibintu bice bisanzara mu kirere abantu n'abatari kubyumva bagacabumva naho uri kubirakorerwa bigatuma umuntu ushaka kubangamirwa mu buzima
sinzi ko nela atahuye ikibazo je numva cancangana
nandi cyatangirije gatoya sinzi ko
urashobora gusigura neza icyo ushaka kubazaga Jean Claude nera uraza kutubara mu Burundi nta FM ihari hari rero abadufatira leta yaratwatsa imirongo yacu ya FM hari abadufatira mu nzira ugasanga rimwe na rimwe basomye uri kuri Facebook ntibumvirije n'ingene twatanguye ikiganiro nico gituma rero ego mugabuga Jean Claude nera akina sinzi ko nubwo ngo arakina acisha ubutumwa bwe butandukanye kuri Instagram aho akina asubiramo abantu akina atanga ubutumwa bwiwe mugabo ukamenya umuntu uzi canke ukumva ko ari kintu ashatse kuguha nivyo turiko rero turavuga ingene imbuga ngurukana na bumenyi zishobora gukoreshwa muri ubwo buryo bwo guhindura ikibano
no kuvuga keshi rero iyo tusho kurikana ibintu bijyanye n'imbuga ngurukana bumenyi tushobora kubyumva ku kintu cyiza ariko ikibazo ikunda kuhaba nuko mu bibe iradio kiko turabyumviza iradio keshi ntidushobora kumva ibintu biba bisigurutse nk'ubone nasomye ku rubuga mvuga mbona yuko ku byerekeye imbuga ngurukana bumenyi icyo dushobora kuvuga ko nk'umu duce umuntu aba aherereyemo rero sinshobora kubitahura mu ntunge
yego ntacu ugira umunsi mwiza ngaho ikaruzi
yego murakoze cyane
turase Wilson ku yindi murongo wa telefone Wilson ikaze
murakoze
uherereye he
ndi hano muri Kenya
muri Kenya ni impore Kenya Nairobi
ni Nairobi niho ndi
akabazo kawe
bakabazo nashaka kubaza nashaka kubaza ko urabona ko hari abantu benshi usanga batishya nk'ibi dufate nk'utuvideo twabo twinshi baba bakoze mu gihe baba bashaka nko kwigisha abantu abandi ugasanga bariko bara imbuga ngurukana bumenyi cyane cyane nk'izi za Instagram za Facebook na WhatsApp ugasanga bazifashe nk'ibintu by'ibikinisho donc nko kwidagadurira yewe kibazo nashaka kumubaza ati mbega we kuva izi mbuga zatangura gukora cyangwa kuva yatangura gukoresha urwo rubuga rwe rwa Instagram niyihe nyungu amaze kubona cyanke ni ikihe kintu kindi amaze kubona iyo amaze guhindura nko mu kibano cy'ahantu abaye cyanke nk'urundi rwaka cyanke abandi bantu bari hasi niwe bo baba bakorana bo baba bamaze kumwungukira ko cyanke iki avantage muri make yaba amaze gufata kuva yatangura gukoresha urwo rubuga rwa Instagram
okay urakoze cyane Jean Claude ugira umunsi Wilson ugira umunsi mwiza ngaha Nairobi muri Kenya
Yeah.
Kunela.
Bande gushimira Jean Claude abagikwaza kiyoshe cyane kiza. Urumva nashaka kubabwira ikintu imaze kunyongere
kukungura.
Kunyungura ni the M ni narize byinshi ibintu byinshi ntari urazi izi bayita gute
ntacu wari wanatubwiye ko uraza kuvanga indimi kandi uno munsi n'abapfasoni n'abigeme uno munsi turi mu gwaruka reka ntacu twidagadura ni imbuga ngurukana bumenyi imbuga ngurukana bumenyi des réseaux sociaux ego
rumvise mbuga ngurukana bumenyi n'ubwa mbere iryo jambo ndaryumvise sinzi niyo yita social media ikirundi kiri special cyane imbuga ngurukana bumenyi icyo zanyunguye cyane cyane ni icyo navuga ati ni ukwiga ibintu bitandukanye kubera iyo wuguruye nka Instagram ugatangura Instagram ugakurikira abantu abantu bose twaremwe ukuntu bitandukanye doko uriga ibintu utaruzi hariho par example nk'abantu bari dedie gutanga ubutumwa bw'Imana par example hari abantu usanga bari dedie kwigisha ibintu bya sport hari abantu usanga bafite ama konti ya Instagram kugira bigishe guteka donc ni n'ahantu ushobora kwigira ibintu wewe wenyine utari utoshitse ko mu buzima bwawe bwa minsi yose utomenye icyo ni ikintu cya donc Instagram yamfashije kunyigisha ikindi naco yarafashije gukonekta n'abantu bari ku isi yose surtout abarundi bari ku isi yose surtout aba jeune tugahuriraho hanyuma tugakreye ama movement par exemple par exemple aba mama dendu mama je bita single mom mu cyongereza donc aba mama jeune mère donc nakre pas ama group ya ba mama bari bonyene hari gusanga ari abantu bari mu ngorane ugasanga turafashijanye twese hakaba ariho ama ibintu twohoganije n'abana bo mu ibarabara tugatubuza amahera kuri internet ukoresheje
cyangwa imbuga ngurukanabuye
voila ahama tugatozanya amahera nyine abantu bagatereranya ama tugafasha abana bo mu ibarabara na yes urumva ni
birafasha
hari ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gukora ukoresheje hama nama of course na deal ushobora gukora ukaronka ama company agusponsorize
kuko nka wavuze ko hari n'igihe wambara impunzi wahawe n'abantu kugira ngo nawe ushobore no kubaho kabiri ego
ego hanyuma impunzi n'ibyo nk'abakobwa for example abajeune fille barashobora gukrea ama platform bakifatira na telefone yabo rero bakifatira na telefone yabo bagashyira kuri réseaux sociaux bagajya kuvugana na brandi bakagira madini urumva ni ibintu ushaka ni opportunity y'abantu bose
yego kandi baravuga ngo muri ino si tugezemwo abadakoresha imbuga ngurukana bumenyi cyane rwose uraryama hama wabyuka ugasanga ugiye kwikoresha umenga ubuvuzi nyuma y'imyaka 10 hanyuma ngo hariho ikintu umaze urumvije n'ibyo mwakoze marafashije abana hari abantu umva bararose ufasha hari abantu mu buzima bwabo bamaze guhinduka kumbure bamwe usubiramwo baba mama ngo depression ibiki bagatahura ko hariho abo barakubwiye ati kaya ka video karatumye mpinduka vraiment
ego cyane gose hari aba baranyandikira bakambwira par exemple yuko kuna ibintu nandika surtout harwo nandika ibyo bita ama captions ni ukuvuga donc imyandiko bikerekeza ifoto iyo uhejeje gushaka agafoto ukandika munsi nyine amajambo before ndaronka harwo usanga bitushije umuntu akanyetse ibyo bintu wanditse nibyo namazimisi ndimwo urakoze ni nk'ubwo umuntu ajya gusenga mu isengero agasanga pastor yamubwiye akantu yari kari kamumazemo iminsi mu mutima mugarabuze ngene akexprime donc nayo makomedi nyene ayo makomedi donc ibyo bikino hamwe n'ibyo nandika n'ikibira tubira birugurura imiryango umuntu atari yiteze yuko yo kuguruka ego
nuko rero twakina Lambert ikadze nawe
mwakoze cyane
uherereye
intererere Lusaka
Zambia haravugwa makinga ho muri Zambia
nta kibazo turaho n'amahoro
ego akabazo kawe canke intererano kwanela
n'igitekerezo ni numva social media nashaka kugira ngo ngire icyo nyivugaho ibyiza byayo ikagira n'ibibi byayo ariko akenshi umuntu azigereranya akavuga ati ibyiza byaba aribyo byinshi ni ku ruhande rwanjye uriya social media nabwo kuko ari ahantu umuntu agaragaye ibyifuzo byiwe ibitekerezo byiwe akenshi kugira ngo sosiyete imenye neza uwo ari we imenye ese uyu ni nde nimba koko wapostinze cyangwa se washyize ikintu ku rukuta rwawe runaka abantu bashobora kukibona bakavuga bati uyu muntu ameze gutya hari abayikoresha mu bundi buryo ariko nge numva koko social media ahubwo ntekereza ko n'inzego za leta n'iki bakagombye kujya mu kugena imyanya n'iki kwa kundi bavuga bati turatanga amahirwe ku bantu runaka bakanabanza kureba mu by'ukuri ese muri sosiyete yitwara gute bigaragara gute bigaragaza na bimwe umuntu washyira ku rukuta rwe uko aganira n'abandi inama atanga mbega ubona kuko ni ahantu umuntu agaragariza ibyiyumviro bye uko abona ibintu ahubwo nagira ngo mu gusoza mbaze uwo mwari uwo mwari ko akenshi abakobwa bakunze kugira abantu benshi cyane babakurikirana ku mbuga nkoranyambaga ariko bakabakurikirana kubera ibyo kenshi baba bakoze ugisanga hari abifotoza bambaye ubusa cyangwa se bijya kuba nk'ubusa ugasanga hari abashyiraho ibindi bintu byinshi ugasanga nk'umuntu yashatse kwerekana ko mbega sinzi mu buryo bwerekeranye na komporitoma zitari normale bigatuma nyine bikurura abantu bamwe na bamwe cyangwa se bikaba byayobya sosiyete mu Rwanda cyangwa se sosiyete y'abantu bose ku isi ese we abivuga ko iki we akora iki nimba wenda agize amahirwe yo kuba akurikiranwa n'abantu benshi cyane inkunga yo kugira ngo ibyo bintu bibe byacika ni iki ihene de wabibona se abivuga wiki umubega yakora nk'iki cyangwa se wenda niba we nta nicyo yanakora abona hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bicike cyane cyane iyo byakanda cyane abakiri batoya babona kuko social media akenshi nta gikurikiranwa n'abantu ubona bari muri ya myaka yo hasi badakuze kenshi bakayigenda bakurikiye ibintu byo kwishimisha no kwinezeza ese we abivugaho iki yabona yagenda gute kugira ngo ihabwe umurongo ibe yagira akamaro ibyiza bibe byinshi kuruta ibya bibi navuga
urakoze cyane rwose Lambert ngaho muri Zambia Rusaka ugira umunsi mwiza Gonela
urakoze
tugakwijambo
ego bo social media ni platform cyangwa ahantu hashobora gukorerwa ibyiza mugabo hari n'abayikoresha nabi ugasanga intakimaze cyangwa iri kwironera abandi cyangwa iri kwironera abo nyine abo bantu donc il faut faire attention iyo uri gukoresha social media niko ufise but ahantu ushaka gushika aba iki donc ufise but iri concret ugiye gukoresha social media juste kugira nkuko avuze ati wiyerekana uri gusa cyangwa iki abantu barabihaga baraguhaga ukurikirwa n'abantu la plupart des fois usanga bagutuka cyangwa bakumerera nabi mugabe iyo uri umuntu jesi ishobora kujurira umuntu yabikoze mbona umengo turi mu isi irimo abantu batandukanye imico itandukanye bamwe twaragiye hanze tumaze igihe kinini cyane urumva imico yacu to the world citizens rupa turi abantu
b'ingenzi
abanyagihugu bise donc par exemple ndibuka kera la première fois nagize photoshoot na numu photographe azinga mu Suède dukora photoshoot ya bikini donc imuzi zo koga hanyuma ndibuka yuko hari muri ibintu bya 2012 gutyo 2013 narose ibitutsi byinshi cyane mugabo uko imyaka igenda ndabona yuko hari abandi barundi kazi babikoze hari abandi bamanke basohotse bakabagira amafoto juste muri bikini non seulement abamanke n'abantu basanzwe barizishyira kuri Instagram n'iki donc turi muri generation yacu iri yarajabutse imipaka turi ahantu hose kandi turi turakunda culture yacu mugabo turugurutse ku zindi culture turi voilà donc ivyo byo kwambara ubusa vraiment ubishoboye n'ati bisanzwe
n'ivyoroshe
n'ivyoroshe kujya gupfa kwambara ubusa kuri ubishoboye vraiment kabona birakunze en tout cas abikoreshe mu buryo bwiza kubera en tant qu'abantu bakoze nishobora kubwira abantu ati ntiwambarike ntiwambarike abantu bakora icyo bashaka
hanyuma yabagije ngo nene wewe akabanga yo mu Rwanda bakavuze bashobora kumva ibitandukanye kuko hari
n'ipiripiri
ariko ni lo sokre akabanga kiwawe ngo ugira ufise abagukurikira bangana gutyo hama
yavuze ati buriya anye abantu bashe usanga banakurikira naho babigaya hari habakurikirwa nabo bantu usanga bashaka ko batambaye batagizige wowe ngo akabanga kawe nakahe nivyo ubiye kuri Instagram yawe agasura ni keza urasa neza mugabo ngo akabanga nakahe kugira ngo ubuse abantu bangana guki bagukurikira.
Okay, bon, akabanga jeni waza ko kanje ni personalite yanje. Sizi ingene bavyita mu Kirundi.
Ingene umeze.
Ubuntu, ego, ubuntu ingene meze ingene nteye. Nivyo abantu bakunda, barakunda iyo kandi ndakunda kuvugana n'abantu. Urumva singayana umuntu wese nyandikiye hanyandikiriye yo ndose umwanya ndishura abantu bose banyandikira. Of course hari gusanga huzuye mu message mugabo ndi umuntu kuva kera uri aho uba hose ndakwandikira kandi tukavugana mu cubahiro. Donc nibaza ko icyo kintu gituma abantu bankurikira sisi nosema abantu basanzwe n'abandi basaha bava mu bindi bihugu ugasanga twari abaye abagenzi nabo pendant des années turabagenzi. Nibaza ko isekre yanje cyangwa akabanga kanje ni ingene nifata ndetse ingene fata abandi ingene mpa valeur abandi bantu donc sindaba
hanyuma
kubera pardon ubwiza hari abakobwa beza benshi cyane ku isi mugabo urinze ubona umukobwa mwiza aronse iyo icyo bita attention abantu bamukurikira ni ukuvuga ko hariho akandi kantu abarushije abandi cyangwa abafite kamutandukanye n'abandi dis-moi c'est pas seulement gupfa kuba mwiza il faut vraiment gukora kuri personality yawe ukavuga ati je ndinde nicyo kintu notanga ingene no kwiyerekana mu bantu ni gute ingene nofata abandi bantu ibintu nk'ibyo.
Hari n'abahora batera inkuru bakavuga bati iyo ubonye umuntu mwiza ibyo avuga nabyo ukamara kubyumva rimwe kabiri gatatu ubwo bwiza ugumubona kinyane no kuvuga rero yuko bwiza urahaba hamwe ngene umuntu yigenza bikaba ikindi hanyuma ganera Lambert muri Zambia hari akandi kantu yari yavuze ngo hari cutegekanya gukora kugira ngo uhimirize abana babigeme bagenda kuri za social media ama réseaux sociaux yo nguvuga ngo rukana umenyi bagasha ku impu batambaye batagirika hari umugambo bafite cyangwa uvuga ati bigukundiye ikorere biragusha.
Non, au fait, umuntu akugije imyaka ya responsable yo kuba responsable y'umubiri wiwe n'ubuzima bwiwe ntushaka kumubwira ngo ntugire ikiniki neke gusa icyo nobwira abana batoya batarakwiza imyaka 18 cyangwa bakiba muhira bataraba icyo bita batari kukira
batari bako
il faut toujours avoir le respect yabantu ba joua role mu buzima bwawe kandi fo kumenya nahuri n'ibyo burimwo no kwiyubahiriza amashure abantu mubana ukamenya yuko jewe mama wanje tonto wanje abantu bambeshejeho ntegeza kububaha exactement ela ibintu nubwira aba surtout les jeunes filles abayabaga mwitonde nimwakura muzoshobora gufata amadesizio nkayakora n'amadesizio akomeye ushize kuri internet ntibivaho kizogumako pour la vie donc iyo ufashe ifoto ukifotora uri gusa sinzi ko ari gusa cyangwa ingene ibyo bita gusa donc ushize ifoto wumva nawe nyine zitaguteza iteka zizoguma kuri internet donc il faut vraiment kurindira mukuze hanyuma muzofata izo decision il faut toujours kubazana n'amaconseil abantu bakwitaye abantu bagukunda so kubaza nka mama so kubaza mama ubibona gute epi ibintu ndingomage ni byiza so vraiment kuronga ikintu gifasha mu buzima il faut toujours avoir wa muntu akubwira iyo wakoze amakosa iyo udafise umuntu agukebura mu buzima uraja mu nzira zitandukanye ego nise no kwese murindire mwihangane social media izogumaho hari izindi ziko ziraza urumva ntiyagire ama decision bafata batabadije impanuro
hariho n'undi mwigeme wundi nawe nyine ari muri ivyo vyo kuba umotivatrice waravuga ati ugifite imyaka 18 kintu cyose wimvira uvuga ati nina gikora nzocema nga myaka 20 nkaba ndi president wa Burundi ndinde ifoto naraye imaze kuyirekura nzohagara mvuge nti ndavyemanze narabikoze umva no kwimvira muri kazoza
ni fo toujours kuva kera ni fo mpora ndebwira n'abagenzi banje sagenzi banje bashaka kuba muri bya social media baraba baposta ibintu nyene nkabwira ati ibintu wanditse ifo ko dans 15 ans ushobora kuvuga uti bon ushobora kuvyemera ukanduka vyemeza kuvuga ati yego nti navyanditse cyangwa nti nashize iyo foto kandi niyo myaka narimo naho nari ndi kora turi abantu bahinduka turi abantu bakura turi abantu baba bari muri evolution buri munsi tukamatiko turahinduka donc dans 10 ans umuntu abashije akaba perezida aravuga ati nivyo narimo nanje urumva n'aba Obama barakoze ibintu nko kunywa ibiyayura mutwe mugabo turababona babaye abantu bakomeye abantu president des États-Unis
d'Amérique ko wewe umenga sinzi ko naba nihenze umenga barigenze no kuvuga ahubwo ko bitari kirenga ibyo byo biyayura mutwe kuri we
yego ntabwo byari kirenga kwera hariho n'ibihugu biri kuri we kubifata mugabo avec modération donc en tout cas ndifuza ikintu no conseil aba jeune no kwita ibyo ukora byose namba rizo nzoga unywa namba riki no kubifata avec modération pore ni wihute ntute espoir l'avenir t'appartient l'avenir il est mon nom qui zawe
ego j'adore uratwihanganira twatevye nanera uri he
nakibazo
uri he akongera wajyohewe nawe we namajambo
Allo
ningira majambo yanera yakuryoheye
Allo
ndakubaje ngo naho twagutebeje ngira uri kuraryoherwa nayo majambo uratwumva Jado
Allo
uri kuratwumva
Ah
uri kuratwumva Jado twe turakumva ubu uratwumva
Allo
turakumva Jado
Namahoro
Ego uherereye
ndi Burundi mu Kidesa kunega
mukidesa kunega aha
ni mu ntara ya Kirundo
ego akabazo kawe kwanira canke intererano
bo akabazo nshaka kumwaza ka mbere none kubera iki bace bashimira kubishira kudashira ama video yewe kuri Instagram kandi azikora prepared person bakoresha Facebook hamwe na WhatsApp abirashobora kugasanga abantu benshi baramukunda mugabo kubera ko takuno bashora kubona ibyo bintu byiwe cyabigoye bibanye ni telefone cy'abantu bafise nabundi buryo umuntu ashora kumubona donc kwindi ku zindi za sosiyo atari kuri Instagram kamona kuri Facebook kuri WhatsApp najyana amaze ko yo kariho kundi kuntu umuntu yoshobora kumubona cyetse ko n'utuntu twiye agera postinga ko kuri zerezo sosi ikindi nacho alo
wi turakumva Jado duka ku ijambo
alo
vuga turakumva Jado
ikindi nacho ikindi nacho yavuze yuko ngo Jado dangi i Burundi ngo kugira akora abantu hari akorana bakagira inoze nyantu bakakana makomedi none hari abantu usanga bakiri mu ntuza batarazamuka mugabo afise iyo mpano nko mu ntuzi nyababakiri donge babakiduga mugabo afise iyo mpano ne nk'abo bantu ni iki bakorera kugira ngo bazamuke bagire kugo rugera
urakoze ubwire umusimiza ngaho intega muri Kirundo Ego nela umwanya ni gwa wishaje do ego.
Okay. Mm-hmm. Bon, ndagiye nico nico kibazo abajije.
You have 100.
Allo?
Oui, turakumva nera.
Ndaramukije abantu bose mu Kirundo niho mama waje aba.
Nico tuma tambye muri lac des bayita gusa. Ozwaz. Gwari abanyakirundo gusa.
Aba idashikirwa niko babi. Urumva ndaramukije abantu bose mu Kirundo. Bona ndashaka kumubwira kuri Facebook, bon Facebook yanze imaze 2 ans na yuka inayigarije kugira nduze Instagram. Mugabo nivuze yuko ntazogaruka kuri Facebook. Hanyuma shobore gupataja utwo video shogira page y'abafana banje hanyuma nkeshira ngaho nkaza ndashaka utwo video hanyuma ndabe ingene kuri Facebook nabo bashaka kuturonka hama ikindi nacho yabajije site a propos y'ingene bobo bikora nabo nyine bashoye kwiyamamaza kuri ibyo bihe
na cyane cyane nk'abataramenyekana
n'abataramenyekana bon ikintu cya mbere no bakose ya ni gukreya amakonti no kuyakreya kuri Instagram surtout kuri Instagram kubera iki kora Instagram ni visuel donc na hantu abantu baza kuraba ibintu by'amashusho ama video n'amafoto donc mukeye iyo the content mukacha mukurikira abantu mubona mufise passion zimwe bakora ibintu bimwe nk'ibyo mwebwe mushaka gushikako no kuvuga ushaka kugura ibutiki ugakurikira yandi mabutiki yo kuri Instagram abantu badandaza impuzu ukaraba ingene bapanga amafoto amavideo ingene bayagira ikindi naco ukagira ama recherche kuri YouTube ugati no kugura Instagram comment ouvrir compte ya Instagram ukaraba ingene babikora ukaraba ama application ushami telefone yo kweditinga par example kweditinga donc gukora ivyo ayo ma video ya ukashamwe muziki ukashamwe utuntu tw'udureaction nyene hariho ama application menshi utarinda no kugukoresha ordinateur ukoresha kuri telefone donc ukagira ayo ma recherche hanyuma ukagira utu video kwa n'utu video duto duto twa 1 minute ukiga ukagira utu video twinshi ukaraba ingene we namba bigutwenza wewe no kuvuga ko biza gutwenza abandi la plupart des fois hari ubwo ngira ama video sinda ya poste ko yari ki mbono n'abatwenge
ugatubireka
kasi ndabireka nakankora izindi ariko izo zindi bikanga nuko ndazeza kora zantwengeje zinyene navuga ati ninapfa kwishira ngaha abantu baza kuyikunda urumva rero nuko ifo ushaka kwiga kugira ibintu byo cya Instagram ushaka ifo kuraba abandi ukaraba abandi ukiga ni byiza kwiga kuba inspire ukaraba ama video kuri YouTube hanyuma uri pre ugashitangura ukugura ka konti kawe ugakurikira abandi kandi ukandika n'abandi tije mfise ukageda ko nko muri commentaire zanje yagiye kuri Instagram ukandika ati bite nela James kwa kunuku fise Instagram yanje kikinikinik est ce que je peux faire gupartage page yanje hari ubwo des fois murangira ma imisi partage abarundi bose banyandikiye
urumva rero bafasha nabo nyene
je fais ça pour la jeunesse burundaise apana abandi bararira
mbega birazimbye none ganela urabizimba
ko ego ça dépend ni ça dépend na compagnie ça dépend ni de bashaka ça dépend ni misi donc ça dépend aba ni dili no mono no tuko turavugana mugabo ntabwo ari munsi y'amahe sisha kuvuga amahere ariyo mugabo na paranoya
tukatavuga hanyuma yakuba DJ ngo urumva uri kuri Instagram mugabo hariho nk'abatari bake batari ko mu Burundi yivugiye harahandi umuntu ngo yo gusanga Facebook warayivuye ko harahandi
hano ego ndi kuri Twitter ikabari Nelanet the godmother ikabari inspiré na film yitwa the godfather le parrain mu cyongereza umucongereza akaba ari filme nkunda cyane iri très populaire donc ni c'est The Godmother kuri Twitter hama ukatwand kanela net shokand kanela net ucubibona byandi ifisi imishatsi ya rouge hagi ucubibona
kandi naho nyene uracisha ko utu video canke n'amajambo gusa
ndadushira ko cyane niho nitangura kudushira ko kwa next account ya kera na yugaza ubu ufise account shasha niyo nkoresha ngashya kutuno dutwenza hari utuntu ngene twinshi turyoshe n'amasensibilisation yaba kenyezi tumwene turyohera abantu antuka kuri Twitter ndiho no kuri Snapchat niryo zina nyene
hanyuma hariho reka mbanze na Kirema Emmanuel imbere ko nshanda kubaza akabazo kandi Emmanuel ikadze
mwiriwe neza ivirya America
twiriwe ndabona ari saa inirenga urumva ni twaramutse mbwa tubaza kwiriko
okay mwaramutse neza ndabyumva none se ndabanje no gusuza no mutumirwa nela muraho neza
ndakuramukije cyane
okay. Nanjye banyita birusha abagabo Emmanuel ndi mu Gatenga I Kigali mu Rwanda
ego
nagira ngo mbabaze ese nkuko nkina abantu bakunda kugera ba views benshi abantu bakunda kugera ama comment menshi dusanga ari abantu cyane cyane bakunda kuboneka nkaho ku ma Instagram ndetse no ku ma Facebook ariko bakaba akenshi babita ngo ni aba slay queens ese hamwe mwaba muri aba slay queens cyangwa muri abantu basanzwe muri rusange nanone ikindi kibazo mongera nkabaza ese mu bintu nka ku ma post ukunda gupostinga upostinga ibijyanye n'iki ni amahoro ni bijyanye n'imikino ni bijyanye n'amamoderi ni bijyanye n'amakuru asanzwe muri rusange ni biki cyo ni ikindi kibazo nkabana nifite n'ikindi mbabaza ese ahantu mutuye mwaba mutuye aho I Burundi cyangwa mwarasohotse mwagiye hanze y'igihugu gushakira
ari muri Sweden ari muri Sweden tugende tukikwishuye urakoze bwira umunsi mwiza
ari muri Sweden
ego
okay nela nanjye nkabamubwira nti akomerezaho kandi ni byiza nkabirusha abagabo Emmanuel uri I Gatenga I Kigali mu Rwanda nanjye ngiye kuzajya mukurikirana uko bwije uko bukeye murakarama
urakoze cyane nera imbere ko wishura Emmanuel nkundire na Kire na Mikaela nawe atubindire Mikaela Ricard Mikaela Mika
ndakumva
auhererehe nawe
ndi mu Rwanda mu kare ka Gatsibo
akabazo kawe cyangwa utubazo twawe usongora kuganira aronka umwanya kubishura
kibazo nshaka kubaza uwo mwari ndakubaza nk'ubu ngubu nko mu Rwanda numvise interview numva irashimishije cyane ariko numva nagira amatsiko ese namubona gute nko mu Rwanda yaba ateganya iki twebwe urubyiruko rwo mu Rwanda kugira ngo tube twamubona nyine twidagadura nawe
urakoze cyane ego nera uhereye kuri Emmanuel nguru uyu mu ba slay queens cyane
uve chaka konza go gusigura iryo jambo ry'u slay queen ugambere tukitangura ma Instagram abantu barakunda iyo wambaye neza usa neza abantu barakubwira ngo slay queen ndokuvuga kabu uratabura ndoke wabyishe umwami kazi uratabura urumva ziko niko nobivuga donc kubera abantu rero kenshi bakunda no kubyandika kuri page ya Beyonce urya muririmbyi kazi kora hari uko ewa nawe yashyiraho ifoto nziza cyangwa yasabwe neza ukazumva ewa na Beyonce uratabura sigura gutabura kata donc abantu rero abanyafurika turabihindura kora hari abakobwa benshi bake baprofita bakoresha Instagram mu bintu byo ku by'ububandi baca dok babita aba slay queen ubwabo ntibatabura ngo barabere gusa batabura n'imifuko y'abagabo
ako nimko nashaka kushira ko kwari umucuti mfise twamye tubitera ko inkuru mugiye guca Rwanda arambwira nonga nti koye ako kantu gakunze kumvikana ngaho cyane ubundi karavuga iki ngo umuslay queen ibaranga ako nemeye kuzokora ikiganiro kuri ibyo bintu
tuzokugeza kubivuga urumva rero yewe ntabwo ndumuslay queen ndende umuntu asanzwe nkuko navuze fisakati kabaye baye gasanzwe nkaba nshaka gutangura kwiga naho ari umunyeshure ibintu byo by'ubuslay queen numva nkaba ndi umumama rero naho nyene mfise umwana mutoye naho no bashaka kuba umuslay queen nta mwanya no bironke
niwo bironke
no nta mwanya no bironke ikindi nacu urumva na boni niyo nyishu yanje rumva antuka ababikora n'ubuzima bw'abantu bagiye ntabwo ndabajija ewa namuseyinge gira mutabure n'amuta
ariko nera unyemerere tuzogaruke kuri ico kintu ca Slay Queens
tuzobigaruka ko cyane gose
ego hanyuma ngo ivyo kina ahanini cyenda kajana na kakabazo nakubwiye ko nza kukubaza mgabo tutashoboye kugaruka ko ukina hanini usuramwe abamama cyane n'abakobwa cyane kubera iki
yego
sinagoma mvuge ngo bangamira mugaso kubangamira kubera iki wibanda cyane kuri uyo muco
kubera ikintu cy'ambere jewe ni considera nk'umu feminist donc mo shaka progre y'abagore abagore tugire tube turumpa ama opportunité donc angana ni abagabo muri societe urumva donc je me focalise kuba kubigeme surtout nkajewe kubera deja nkuko wabuze kare ntaba comédienne benshi babarundi kazi bahari donc mwarimu trafite bien sûr aba muri
Bebe arasubiye kugaruka
ego
mureke mureke kuko twari twatanguranye ikiganiro ifoko tugihezanye
ego urumva nari mvuze nti ibintu bya byo gitwangira abagore n'abigeme bikubera nanje ndiwe kandi shaka yuko dutera imbere kandi tuba twuguruka kandi twiha iyo par example tanose opportunity mu buzima nuko yikreya wewe wenyine ukayikora donc ndashaka ko usensibiliza surtout les femmes gukreya ama opportunity yabo bakoresheje social media
ego hanyuma Mikael mu Rwanda naho ngo hari ibyo utegekanya kuzogenda yo kugira ngo
bo mwike nsase kuramutsa kwanza abantu bari mu Rwanda kubera murangira n'amakomedi mvuga ikinyarwanda
turakuzi turakwibuka nko bintu by'imikorogo ni iki
ibikorogo urumva barabikunda cyane mfise ndavye par exemple abantu bahurikira cyane hari abatanzania hakataza abanyarwanda hama abandi bose amabarundi urumva sizi ko ari kora aruko la jeunesse burundaise nyene usanga iri dispersed mu bihugu biri different mugabo hari ukuntu narose abafana benshi b'abatanzania hama abanyarwanda hama abarundi umva je sais mvuga ibirimi bitandatu donc namangirageza kubaryohereza bose mu giswahili mu cyongereza mu gifaransa mu kinyarwanda urumva abanyarwanda vrema bitege yuko ni naza mu Rwanda vrema ndifuza gukorana naho nyene akantu kameze
neza
kumutse
umwanya uri kuri tujana dusigaranye iminota ibiri mbwa urumva ko na Lakoz bazo tutayibagiye akaririmbo ni ayibaba wararaye mu gusezerana rero akajambo kanyuma kwa fasoni n'abigeme bose ko kwa gatano ni umwanya wawo mu majambo make umunota umwe wobabwira iki
mbona nshatse kuramutsa abigeme n'abafasoni bose b'abarundi kazi nshatse kubabwira yuko ndabakunda cyane kandi ndabashimira kubona bakira ibyo nkora bakabikunda bakabipakaja bakumva ko bubatswe nshatse kubabwira mukomere mukore dufise akazi gakomeye mugani w'umuntu araho uyu mwaka dukore kandi tube dutezanye imbere entre nous kandi dukundane
urakoze cyane
kamusaje na wafishi.
Nelane, tuwakode chane kuduha unomwanya ngo tuyage, umwana umvise ko twatanguranye ikiganiro muramutse yakoze kutwihanganira. Hama, ejo ijya Amerika ni ryagukenera kugira usuye kutubwira ivyerekeye n'ivyo bintu byo kumotiva, motiva twese gutanga ubutumwa bicije mu gukina uzotwita.
Ego nso wita bachanigo.
Ego, wakakariri mboro tuwa naka gutuye kukwara tamze mlino club Lac aux Oiseaux yomu Kirundo.
Ego, mrakoze chani, urakoze, mani waheta
kire. Urakoze tuakiri yomigisha, nila netu nga ho muri Suwedu giru musimidza.
Ok, Diana, urakoze.
Aha, nukura kwa nunga duchedu soze, lirikiganiro, muri sanga chuno musi, mrakoze nchutiba kunze mariko mrachumviliza, mshuwa kongera gusura kuchumba kuwezi tatu. Akaburungu radia truvewa, akaburungu kom, ya koze Fasil Gebehu yegera nije amajwi na enjonyo habarikume muhinga bwivyuma, tuwasigie kano kariri imbo kalak o zuazo. Diani na hadwe, laifu lize na weekend nzidi.